Abarwanyi wakua kuhuligwa mwitaro no mwabuliro vitanduka anye vyo mwunara za Bujumbura na Cibitoke mwuraru kwa vishivulenge ruhamu nikisagara wa chubutunzi Bujumbura viharu organu minongitatu bandu ya ingwala ya kolera muri imisi heze nizi hugera kuitari kia kane kukwezi mwuko vya tangajwe na muganga Polikarpe Ndayikeza mwubugizi ubushikiranganji bujejwe ya magara ya banu mu Burundi.
Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara cha Bujumbura mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ko ikiza cha korera cyasubiye kwibonekeza mwamenya ko gushika uno munsi dufise abantu bashika ku 2022 bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Jean Charles abantu batatu mu Gatumba na batanu mu Rugombo.
Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa Bujumbura baremeza ko bafite abagwayi barwaye korera basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iki kiza naho kuva mu mezi ndwi heze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritsiye amwe amwe abanyagihugu bavuga ko izo byonyine bidahagije
kanyamazi basi atuzane amazi bwaje turakara abanyeswikingira
ego nivyo hariho beshi bafashe na korera bamwe bwo ndugutira ntibarata kawarwegeranye kwabantu batanu nagira umuzukuru wanjye yari yafashe ndamujyana kwa muganga bati bada kudupompa ngo pompa mu nzu naho tuba bongera baduha n'ibinini dushyira mu mazi ubu turashimira imana nk'ubu kuva baziye amazi nta muntu basaba gutora icyo twasaba na twasaba ko baduha n'amasabune
mu ntara ya Cibitoke aho korera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi ari bwo bwatumye ngwara yaduka bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose.
Iyo korera ikindi biva ko ni isukurike hamwe hamwe kabara n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyine uravye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibibide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka.
Jeff Man yakiza mukuru w'umutumba wa marambo ya mbere hamwe muhadutse cyo kiza atabishyira hamwe Regide Zori jejwe gutanga amazi n'umuyagankuba kwitwararika abanyagihugu.
Dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa na cyane cyane nkarari nk'ishyiramo rya Regidezo ikikubita gashi kugira ngo amazi yame mu bene igihugu.
Ariko ku bijyanye n'amazi umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Robert Manigomba ntazizigira h'Abarundi yemeza ko cyane cyane Bujumbura ingomero zari zarubatswe zategerezwa gutanga amazi kugera mu 2025 ku kiringo cy'imyaka 20 kuva mu 1985 uretse ko abantu bagumye biyongera nta rundi rugomero rwubatswe. Uko niko yabisiguriye abamenyeshamakuru mu ndwi heze.
Kuva icyo gihe rero nta yindi mihora mishasha canke zindi ngomero shasha zama canke andi masitasiyo mashasha y'amazi yubatswe kuko acura bamwe n'igisagara cagutse mu makaritsiye amwe amwe hari haza mu ijuru haza ku mutaka umva amazi dufise nakwiye tuteza gukora icyo bita rationnement. Rasema no kuvuga duhereza igice kimwe ikindi kaza kikaronka ejo canke ikindi kikaronka mu ijoro.
Mani gomba tuwale Jidezo mugaba vuga kwa likibazo kilaji shinga ikigwate ruki la kandiko yihere yeko wazo kwa nivishoko kabdo ose kugira inyishu iboneke mumisi limbere
jiyo vini kigwa likuwa rasa wa mazi nduba yuko kise mbabaye chane kukono hashwa kwa hereza tuko tulagwana ama franga tuwate gulie igisata cha mazi nubuga kubare Jidezo iwa yeho niho tuwasini wa mahera mesi chane tuzo kulesha ama franga shika imiladi miyokitanda tuku mazi ubulero ndiko ndababwira tuko turakwega isoko zibiri
intara zose zimukiye ya Cimbondo kuvuga ibice binini by'intara za Cibitoke bubanza mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura ya Rumonge n'igice cya Makamba kugera muri komine Nyanzarake. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari uduce tubangamiwe na korera muri kino gihe. Iruhande ukoresha akazu ka turwumwe neza kandi buri gihe muganga Ndayikeza abwira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu arafite izindi manuro abanyagihugu baho
gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe igihe cyose wejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza.
Mu Burundi uko umwaka utashye cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi no mu ntara zihanamiye n'iziri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hama haduka indwara ya korera. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bwatangaje ikiza cy'iyo ndwara mu utwo turere nyene bwavuze ko cyari cyatewe n'imyuzure y'amazi icyo gihe. Rero njye buri ka neza ijwi rya Amerika.